umugwiseni n'abawufasha mu ntara n'abawufasha mu makomine bita sepinasesi turiko turakora gutegura amatora ya mbere azobigenekerezo rya 2029 kwezi kwa gatandatu ibikoresho by'amatora ya mbere byose byarashitse mu gihugu hagati abakozi bazo hagarikira ivyo bikogwa mu biro vy'amatora baramaze kurondegwa barigishijwe uyu munsi twovuga tuti nejo uwo tubwira ati tegura amatora twariteguye kubera iki kubera ibikoresho byashitse mu gihugu hagati iyo ni inkuru rero no shikiriza barundi ngira namakungu mvuga ko itariki 2029 z'ukwezi kwa gatandatu nisango twiteguriye nkasaba barundi ko boyita bari benshi kuko ijwi ry'umurundi umwe wese yandikishije rirahambaye kuko rifasha guhindura inzego buca zirongora igihugu imyaka 5 ikurikira
kuri mwebwe muvuze ko byose mwiteguye kuri uwo munsi aza
ku munsi w'amatora abarundi n'abarundi kazi biyandikishije bakwije imyaka yo gutora bafise ibipapuro vya ngombwa bazinduka gutora mu biro vy'amatora bibegereye mu biro vy'amatora babarindiriyemwo kuri uyo munsi habiki abakozi bacu ba seni bahagarikiye ibiro vy'amatora barindira abarundi baje gutora kuri uwo munsi abarorerezi b'imigambwe binaniza imigambwe n'abahiganwa ku giti cabo barashikishwa mu biro vy'amatora kugira baruhabe ingene amatora agenda kuri uwo munsi amatora atangura isaha 12 mu gitondo agahera isaha 10 ariko iyo bishitse hakaba hari abantu bari ku murongo bataratora isaha 10 barabaha uburenganzira uburyo bwo gutora bahejeje kugara ibiro vy'amatora amategeko adusaba guharura buno nyene tudahagaritse abarorerezi babareho bari cyane cyane mu mategeko agenga amatora mashasha dufise umuntu wese ari mu ihiganwa arafise uburenganzira bwo kuba yarungitse n'ibiburiburi abantu babiri baza kuraba ingene amatora agenda ingene baharura ibyayavuyemo kandi baje guharura umwe muri aba babiri yaserukiye urunani rw'imigambwe cyangwa uwigenga aratahana icegeranyo kugira gishikirize urongoye cyangwa wamutumye kurorera ayo matora ariko hari ikibazo gihambaye umbajije ibyavuye mu biro by'amatora ibi canke ibindi baravyegeranya abakozi bacu kugira biduge biva mu biro by'amatora biduga ku rwego rwa komine bita sisi bimaze gushika ku biro by'amatora bita sesi ku rwego rwa komine ibyavuye muri iyo komine n'amakomine yose yo muri iyo ntara biregeranwa bikaduga ku rwego rw'intara bita sepi aho hose haba hari abarorerezi baraba ko ibyanditse kuri bya byegeranyo ari byo biteranwa kugira biduge hejuru ibyavuye mu ntara sepi birafura bivuye mu ntara zose bikazi Bujumbura.